yenera no gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango mamahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawo radio inzamba iraguhakanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
mwese mwashimye kumvirita radio inzamba gateka kawe turabahaye ikaze muri iki kiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo cyo ku itariki 17 ukwezi kwa gatandatu 2020 dusigya nino bimwe mu biri mu cyegeranyo giheruka gusohorwa n'ibanki y'isi yose aho Burundi bwashyizwe mu kibanza cya mbere mu bihugu bikenye ku isi iki kiganiro mu gishyikirizwa na Francine Kanyange
ndafite ijambo
Itegeranyo cy'ibanki y'isi yose cyerekana ko Burundi aricyo gihugu cya mbere gikenye ku isi ibyo bikaba byerekanwa n'amikoro umurundi afite ku mwaka ayo nayo akangana n'amadolari 788 icyo cyegeranyo cyerekana ko ibyo biva ahanini kwigurirana ry'abantu riheza rikagira ingaruka ku mikoro y'abantu n'ubutunzi bw'igihugu Edi Claude Ninahazwe aratubwira bimwe mu biri muri igitegeranyo inkuru yiwe yaciye mu makuru ya Radio Inzamba yo ku itariki 15 uku kwezi
Abahinga batorokanya kumenya uko umunyagihugu abayeho mu bihugu bitandukanye bafatira kukungene umunyagihugu aba yikenura ku isoko ari navyo ibanki y'isi iheza igafatira ko mukwerekana uko umunyagihugu abayeho mu bihugu bitandukanye ibanki y'isi mu cegeranyo cayo yerekana ko igice ca Afrika yumanuko Burundi burimwo ariyo abanyagihugu bayo bakenye cane kurusha ahandi aho ibice bitatu n'igice kimwe ku ijana ari byo bigize ubutunzi bw'ico gihugu kigizwe n'abantu bangana ibice 14 ku ijana byaba ku isi igituma haba ubukene burengeje urugero bibangamira kubaho kw'abantu ngo ni kubera ko muri icyo gice hari umurindi munini wo kubyara abana benshi kuva mu 2011 abantu bakaba bariyongereye ku rugero rw'ibice 24 n'ibice 8 ku ijana aho ni hagati y'imyaka ya 2011 na 2017 Burundi rero ico cegeranyo c'ibanki y'isi kibushira mu kibanza ca mbere mu bihugu bikenye ku isi aho cerekana ko amikoro y'umunyagihugu amufasha kwikenura ku isoko ku rugero rw'amadolari ya Amerika angana n'188 ku mwaka mu karere ka Afrika yo hagati igihugu cya Central Africa kikaba kiza ubwa gatatu iyo cyegeranyo kerekana ko umunyagihugu waho yikenura ku madolari 937 ibyegeranyo nk'ibyo by'ibanki y'isi byerekana uko abanyagihugu babayeho bafatiye ku butunzi bw'ibihugu byabo n'amikoro y'abanyagihugu bimaze gusohorwa haraciye imyaka 52 bigakorwa mu bihugu bigera ku 176.
Edi Claude Ninahazwe ducishamwo akaruhuko hanyuma ugaruka mugire icyo mushikirije kuri ibi biri mu cegeranyo cy'ibanki y'isi yose.
Abantu bato bato twacitse abande banabo nikora ngiye kuba abande ingungi na yonyene ushimi mana kusoko na ibiciro bigahinduka ku muzi leta reka twese muri nangana akamo kabende gihugu kakabubusa
ijambo rya mbere turiha David ari muri Zambia abona ko icyo kibanza Uburundi burimo giteye isoni
biragaragara rero uhayira raba cyukuri ni hatari icyo mbona abategetsi feste ni bari kubatwara igihugu cy'u Burundi nuko bakwikubita agashi bakabye ubuzimu bakajibuna sino ntacyo twaba duhaye turakora igihugu kirashobora no kugwa inyuma ya balance rero by'ukuri nasaba ko nk'abategetsi bagiye gutwara igihugu cy'u Burundi ko bogerageza bakaraba ukungene bashobora gukurayo igihugu cyacu cy'ubundi bwo turabona ko ibintu biri ko bitera biyanga kandi nta cyizere kihari
uwundi ari muri Zambia ni Jodassin avuga ko bidatangaje kubona u Burundi buri muri ico kibanza urabye ingene aboteje imbere igihugu harimo ugwaruka badahabwa agaciro
igihugu carasubiye inyuma mu bisata byose kandi n'ugwaruka rwari rufite ingufu zo gukora ntikironko zo rukora kwegwa rwicaye ama kubwandi byakorwa ni byinshi bambere ho murazi ko iyo abategetsi bacu bagiye ku butegetsi baba bafite mu mutwe ko bagiye gutunga bagatangura kuronderera inyungu zabo gusumba uko barondera inyungu z'igihugu icyo boteza guhindura bagahindura ibyo byiyumvira by'uko umutware ateza gutunga ahubwo bakamenya yuko umutware ateza gutunganiriza abatwara akayateza n'imbere ama ho garukirwa cyane igisata cy'ubudandaji abanyamitari bakoroherezwa kubera mugiye kubiraba igisata cya Albert cyatumye abanyamitari benshi bafunga igihugu baba Barundi cyangwa abanyamahanga bakora mu gihugu benshi bari mu mitari yabo bakaraba kandi bakorohereza abarimyi bagateza imbere igisata cy'uburimyi buryo haboneka n'amahingurira hingura ibyo twirimira kugira ngo dushobore natwe gushora mu bindi bihugu hanyuma turonke amafaranga y'agaciro dushobore no kurangura iyindi migambi bikomotse ku bwo burimyi bwacu bwatejwe imbere ama kandi murazi ko n'umutekano ari ikintu gikomeye mu iterambere ry'igihugu bagateza imbere n'uburezi indero rwaruka nyamwe ntihasubirizwa mu gihe indero itameze neza n'iterambere ntirishoboka
Naston ari muri Afurika y'Epfo ati ubutunzi bw'u Burundi uhungabana kubera atantwari bereye n'umutekano biri mu gihugu
kugira ngo igihugu cisununure itere imbere mu by'ubutunzi hariho icyihutirwa ibibazo by'intwari bereye ikibazo cy'ubutungane n'ikibazo cy'umutekano igihe atantwari ibereye ihari nta banyamitahe baza mu gihugu rero ibyo bigatuma atabuze bushasha buboneka igihe atabuzi umunyagihugu ntashobora kuronka uburyo bwo kwihaza hari ibibazo by'ubutungane igihe amasoko ya leta atangwa barabye ikimenyane nta higanwa ribaho mu by'amasoko nta kintu gishasha kiza ivyo bigatuma haba ihungabana ry'ubutunzi bikomeye urumva ikibazo cy'ubutunzi cyo kiba kikivuzwe hari ikibazo cy'umutekano igihe atamutekano hari mu gihugu nta banyamitahe baza ntabaza gushinga ibintu bishasha kuko mukami ka muntu umuntu ajyana ubutunzi bwiwe aho abona ukingiwe turizeye ko bigiye kujya mu ngiro kubera tugiye kuronka leta nshasha
tugume muri Afurika y'Epfo Bruce ati imigenderanire mibi yaranze u Burundi n'ayandi makungu muri iyi myaka niyo yabaye intambamyi y'iterambere ry'u Burundi
nibyo u Burundi burakene kandi u Burundi burazi ko ari igihugu cyaciyemo intambara u Burundi burazi ko ari igihugu iki gihe tugezemo hanyamwigenda ko mukamuzi yuko namugenda ko atarimiri menshi kuva aho sendide imariye gushikira ku butegetsi ni kuvuga ibintu ntose yagiye kudabanganira biba nabi aho u Burundi bwaciye busubira hasi cyane no ku ntambwe bwari bugeze ko burasubira hasi cyane bimwe biteye isoni n'agahinda kubera akaguka abantu umwe wese yikwegera kubivana n'igiti ariko kandi twaje turaba u Burundi buri mu bihugu bizimbere mu kujya igiturire naho bavuga ngo barabigwanya nuko nubona yuko uje yuhindura amateka agahindura kujya bihasanzwe ntagumye akurikiza nk'umuhisi inkuru nziza nk'uko yahora atwara igihugu gushika yaho yugarana igihugu kikaja kwa cyonyine aho atasohoka igihugu nta kuntu igihugu cyotera imbere tutagira imigenderanire n'amakungu rero umukuru w'igihugu aje narambe ngene yosura kukosora agire imigenderanire hagati n'amakungu wagenda mu bihugu atwambarize adusaba urufashanyo ahamagara abanyeni mitaye baze kubaka bagire amamangazine ngaho kugira ngo ugwaruka gushigwizere n'ibishomere ntugira akazi n'ubu nk'akazi kugira ngo tubone kongera mu Burundi nawe abarabayeho
Zao ari mu Burundi abona ko ibyo byatewe nuko igihugu cyabuze intwaro ibereye
ano intwaro ibereye itari uhasanga keshi ibiturire guhohotera agateka kazi na muntu uhasanga umutekano muke muri icyo gihe rero haba hari umutekano muke igisata cy'abikorera utwabo barimuka bakaja ahantu bashobora kuba bafise umutekano ukwiye n'ibyari bikabafise umutekano ukwiye muri igihugu cyacu cy'u Burundi kuva mu 2010 iki gihugu cyaragiye cy'Uganda bukebuke abanyamitahe bica bituma bimuka bimukiraho babona umutekano ukwiye byagiye kunyuka mu 2015 aho Burundi bwiyugaranye burundu umutekano uratituka hamwe imigenderanire n'ibindi bihugu ihera ibintu byo gufashanya birahera abanyamitahe ntibaba bacubahuka kuza gushyira imitahe yabo mu Burundi ikindi naco harabaye amakori y'umurengera ku buryo igisata cy'ubutunzi gisinze kara cyane Urundi rero bushinzwe mu kibanza cya nyuma cy'ibihugu byifashe neza mu cy'ubutunzi ntibitangaje kuko giye kuraba igihugu cy'u Burundi kigeze ahantu habi haba ku by'umutekano haba ku by'amakori y'umurengera abanyamitahe baca bahitamwo kwigira ahandi ikindi naco by'imfashanyo byatuma haza amahera y'agaciro naco urabona ko Burundi bwiyugaranye burirukana n'abahora babufasha kugira rero igihugu cy'u Burundi gisubire kwisununura ubwa mbere hazoba kugurura imipaka ubwa kabiri hazoba kugarukana umutekano ku buryo umuntu yiyumva n'uwo yatanye umutahe iwe mu Burundi ntiyama afise amakenga ko ashobora kugirwa nabi canke ivyiwe bikagirwa nabi bizopfana n'ubuhara bagiye kuturongora bagiye kugira
ivyo vyose biba twinumira Suka tutabona oya turi hanze amasoko Abana bari mu gupfa n'inzara kubera ikigoyi Heba mwibuka abanyagihugu n'ibibi by'amatora gusa Mama bafise akazi bakama mu marira
Turacyari mu Burundi Clark abona ko byatewe n'ibihe bibi bya politiki igihugu kimazemo imyaka akizera ko hari kigiye guhinduka
ari hayuko Burundi bukigeze buronka icyo twakita mu gifaransa stabilité politique akuva mu 1993 Burundi bwararonse agahengwe gato y'imbwa mu nyuma imbere y'urupfu rwa Melchior Ndadaye ntibasiye kuronka umwanya urabona baciye aja mu ntambara hanyuma ngo intambara igirira hera baragira ibiganiro uyu mugambira uri ku butegetsi bwiri bashika usuravyunyura ahubwo agushika bica n'abanyepolitike gute kugira ngo bace baraba baje mu by'ubutunzi baciye bagomba bashindere politiki hari naco gituma impunzi zaciye ziguma zihunga abantu ntibaronka umwanya wo gukora abarundi baguma bijukira ibya politiki gusa umwanya ibijyanye n'ubutunzi bashaka biha umwanya muto cyane hari na rejewe ikiyumviro notanga kugira ngo bidushobore kuva mu mwaho hantu icyo kibanza dufise ni uko ubwa mbere uyu mukuru w'igihugu mushasha yatowe ikintu cya mbere yo kwihutira ni uko yofata abanyepolitike bose bari hanze bakicara bakaganira kuko n'abadushirana bakagerageza ibyo byose bagatora umuti izi njyane bafise hanyuma bagacarahangana n'ikibazo rero cy'ubutunzi kugira ngo barabikore kwisununura kugira ngo barabe yuko tutungana turi imbere kuko hari ibihugu byinshi tubona byateye imbere kubera abakuru b'ibihugu babirongoye baciye baba abarideri bashyira imbere igihugu cyabo kugira ngo barabe yuko corengana ibindi cyacanjane mu intambwe mu by'iterambere aha tugatanga akarero nk'u Rwanda tugatanga akarero n'ibindi bihugu byigeze kuba biri inyuma cyane y'u Burundi mubwo busigaye biri imbere cyane cya ndangiza ndamwifuriza yuko yogerageza uburyo bwose ntashyira imbere ibya politiki gusa ahubwo agerageza uburyo bwose ahungura impunzi bajya nshabwenge zose ziri hanze zize hanyuma n'abakomeza bashoboye gukora hanze nta jone ma favorable tujye twinjira muri competition cyo kimwe n'ibindi bihugu
tuzo ari mu ikambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na we nyene asaba abagiye kurongora igihugu kuza gukora bisunze ineza y'igihugu kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisununure
ngawe na mbere nta ndongozi gikunda igihugu Ubundi gifite kigira kabiri nizo ndongozi zitwa ko zitwara Burundi ntizigera zipfunza kugiriranira imigenderanire myiza n'amakongo mu gihe tusanzwe tuzi ko mu Kirundi bavuga ati umutumwe wigira inama yo gusara kandi ukuboko kumwe kuri yaga ntikimara ubufite rero ga Burundi bumaze imyaka irenga itanu ari nyamwigenda ko ari guterana amajambo n'ibihugu byashobora gufasha kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere rero ga uno munsi kuba Burundi ari bwo gihugu cya mbere gikenye ku isi ntabwo nkaje nkugaruka byo ntangaza ariko icyo noterera ubona ko igihugu giherutse kuronswa indongozi nshyashya zarabonetse turizera ko hashobora kuboneka n'ibyiyumviro bishasha akamunota izo ndongozi nuko zohindura ingendo zikaza zikunda igihugu zikagabanya kantu kamwana wa mama aka kantu ko kwitwa umunyamugambwe kariwe mwene nyoko ariwe mwene so ariwe murundi bigahagarara bagatangura kubona ko abarundi bangana hamwe bagashyira imbere iterambere uwagirizwa ubunyonyi bw'amatungo y'igihugu agahagarikwa abana ashaka agasubiza ibyo yibye uwagirizwa gufukama mu gihugu bakaraba imbega muri ino myaka itanu iheze ni bandi batunze bidashye mu mategeko abo bagahagarikwa bakabazwa nimba basanzwe by'ukuri utunze bafite budasigurise bakabwakwa bagasubira muri leta ikindi naco ni uko bari bakwiye abarondozi bashasha gukorana imigenderanire myiza n'amakungu kugira ngo yabya bigega mpuzamakungu ya bihugu bishyira bizane imigambi mu gihugu bafungura amashyirahamwe yugawe asubira kore kuko ibyo byose byarafasha mu iterambere ry'igihugu
tuje muri Tanzania Regis ati ibyo byavuye ku ntwaro idatunganiriza bose igatuma aboteje imbere igihugu badahabwa ijambo ngo batange agacumu k'umwe mu guteza imbere ubutunzi bw'u Burundi
nta kiburi ntango intango rero yo kuba mu bihugu bya mbere bikenye ku isi u Burundi bwa mbere bwapfuye muri politiki y'intwaro iyibaye mbi ibintu byose birakurikira kuko intwaro nituma igihugu gitera imbere cyanke igihugu gikina rero Burundi twatezwa kwinjira muri ubwo bukene butagibitse nako twagize ubutegetsi butitwararitse na gatoya iby'iterambere ry'igihugu ahubwo bwitwararitse iby'iterambere ry'imifuko yabo n'imiryango yabo ntibigeze bwumvikana n'abandi abahanura bakenyabura nyabuna ibi bikorwa uku kugira ngo igihugu gitere imbere ntibigeze babumviriza noneho nta terambere ryari kurangwa ahantu haguma hari kuraseseka amaraso kuko akenshi usanga bariko baricwa barabakoze inyabo b'ukuri hagaca hahabwa ibibanza abantu b'abasuma abambuzi cyo mbona cyokogwa ubu byihutiye kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire toto ubwa mbere ni uko leta yoterezwa kwikubita agashyi ikaganira n'abanyepolitiki bari hanze y'igihugu kugira ngo haboneke umugambi mwiza utuma impunzi ziri inyuma y'igihugu cy'ingoma kuko ubwa mbere nk'amafaranga ahora afasha igihugu cy'u Burundi yatangwa n'ibihugu byo hanze amashyirahamwe mpuzamakungu uno munsi nta cinjira mu Burundi ari gufasha impunzi ibyo leta bimenya yuko ari ubuhombe buniniya leta yinjiyemo kandi yinjijemo ariko mu gihe buganira n'abanyapolitiki bari hanze hamakabo gutaha amashyirahamwe yabikora utwabo amashyirahamwe adahana inyungu za politike yari mu mashyirahamwe atuma amafaranga y'agaciro yinjira mu gihugu kuko bahabwa ama Eden n'amashyirahamwe mpuzamakungu bigatuma igihugu kironka amafaranga y'agaciro kikumbure kigatera imbere ibyo rero byose babikoze amashyirahamwe adahana inyungu za politike agasubira mu guca u Burundi abahunzi bagahunguka amaradiyo agasubira kugurugwa igihugu cy'u Burundi kizosubira gitekane gitera imbere ntitwategerezwa kuba twese ko kwitwanya politiki mu gihugu cy'u Burundi nimba umurimyi agomba kwirimira barebe umwinjiza muri politiki ku nguvu uzoba akereye ishyirahamwe babona ashinze imigambi myiza ngo utinjiye mu mugambi uri ku butegetsi ntuzokora iyo migambi yawe ibyo bizoguma bituma igihugu cy'u Burundi kiguma cyabaye nabi
duherahereze kuri Patrick ari mu Rwanda ati ugushaka guke muri politike biri mu bituma u Burundi buguma mu bukene
biteye isoni kuba igihugu cy'u Burundi gikomeje kuza mu bihugu bikenye ku isi ndetse kikaba caje nk'igihugu cya mbere gikenye ku isi mu cegeranyo c'ibanki nkuru y'isi c'2019 ibi sinovuga jewe ko yatewe n'igwirirana ry'abantu nk'uko ibanki nkuru y'isi bivuga ariko iyo ufise abantu benshi umenya n'ukuntu bategurira mu bijanye na programme z'iterambere kuko abantu benshi n'ubutunzi ni kimwe mu kintu kigaragaza ubutunzi bw'igihugu aha rero njyewe icyo mbona cya mbere n'ubushake bwa politiki nkavuga ni kindi naco dusanzwe tuzi twese na mahoro n'umutekano bitari mu gihugu kuko niwe mushinge w'iterambere nkavuga ku bintu bijanye no kugwanya igiturire canke intwaro ibereye ibi navyo ni bintu bituma bidindiza iterambere anovuga programa za leta zishingiye ku mutungo kama w'igihugu nkavuga inyigisho z'imyuga kugwaruka rusanzwe rutarashoboye kuja kwiga ngo ruheze amashuri yago kugira ngo barufashe za nguvu kugira ico zirumariye mu guteza imbere igihugu aha novuga ikindi gushakira agaciro ibikorerwa mu gihugu guhingura ibyo dusanzwe turonkamo umwimbu mwinshi kugira ngo umurimyi cyangwa usanzwe akora ibyo bikorwa ashobore kubona agafaranga novuga programa za leta zigendera ku bushakashatsi kugira ngo dushobore gutunganya neza ibijyanye n'iterambere no kuvyaza inyungu amashirahamwe mpuzamakungu dusanzwe turimo hanavuga za EAC za Komeza Union Africaine za GRALAC nkavuga kandi no korohereza abantu bazana imitahe mu gihugu ibyo nibyo bizofasha kugira ngo igihugu gishobore kugira aho kigeze ariko ibyo byose bizoterwa n'ubushake bwa politiki
abantu bato bato bacita bande banago nikora tugiye kuba bandege ingungu imwe yonyene tugushimye imana ku isoko naho ibiciro bigahinduka ku munsi letiyo reka twese muri nangana akamo kabene gihugu kakabubusa
ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri uyu wa gatatu aha niho kigarukiye cyashimikiye kuri bimwe mu biri mu cegeranyo giherutse gushyirwa ahabona n'ibanki y'isi yose mu bijyanye n'ubutunzi aho Burundi buri mu kibanza cya mbere cy'ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi ugwaruka gwerekanye ibyo rubona bituma igihugu kiguma mu bukene aho naho urugira ko ruvuga ibyo kogwa kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisununure muri ibyo harimo kugarukana impore mu gihugu ku buryo ubufise icyakora mu iterambere ryacu wese yumva ko adakumiriwe cyane ngo hagire abikwegera ko ibyo badafitiye uburenganzira turashimiye mwese mwadukurikiye tukabifuriza kururanirwa tubaha n'isango ryo kuwa gatatu uza
Chari kikaraniro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.